viticulture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe nshuti bagenzi mwe ko murako ikigano bya duye ndundi kirutire n'umwanya wa makuru mu kirundi makuru yo kuri mu mugoro wa gatanu itariki ya 20 kwezi wa gatandatu 2025 agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Sentari jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje kuri uwa gatanu ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora y'abashinga amateka n'abajene na mama komine iyo kuwa gatanu ruheshi uno mwaka Valentin Bagorikunda arongoye yo sentare akaba yamenyesheje ko imigambwe y'itu yo sentare bitagira ifatiro ishiramwe ry'abakukuruke mu ntara ya Bururi biriridogera kubera imyaka 5 iheze bataronswa gashahara ko umuzabukuru kangana n'umushahara baherukiye ko mu kazi bemerewe n'umukuru w'igihugu ariko leta y'u Burundi irabahumuriza bamwe mu barimye bigitoki bitakamara masenge muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura basaba ko boronswa imibyaro mishasha irindi ndwara kuko ico gitegwa gisa nuko kiriko kirahona murabimenye ko munsi wa gatanu ko tubashikiza inkuru ijanye n'imico kama uno munsi tukaza kubayagira ku nkomoko n'isano ibendera ry'igihugu rifitaniye n'imico y'abarundi amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi na makuru agarimwe y'ivyuma na Matthew yabona Yesu tiyo done ni yenzgamejinga ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
Senari jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro emeje kuri uyu wa gatanu ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora y'abashinga amateka n'abajene na mama komine yabaye ku wa gatanu ruheshi uno mwaka Valentin Bagorikunda arongoye yo sentare yerekanye ko umugambi CNDD-FDD warose amajwi angana n'ibice 96 duce 51 ku ijana ukazoronka abashinga amateka ijana batowe munani bo ngeweko hisunzwe ubwoko kuri abakazokumwe ko nabatwa batatu iyo sentare yerekanye ko ibirego byashikijwe nimwe mu migambo yitabiriye ayo matora bitagira ifatiro kuko atavyemezo yatanze inama nshinga amateka nshasha ikazotangura gusasa kuva ku igenekerezo rya 2028 mu kakaro uno mwaka umwigisha wa kahise muri kaminuza Emile Mworoha yarayitavye imana mu gihugu c'Ubufaransa biturutse ku ndwara akaba yashinzwe amabanga atandukanye aho yarongoye inama nshinga amateka akaba yarabaye kandi umushikiranganyi mu byajejwe harimo imico kama akaba yari umwigisha wa kaminuza kuva mu mwaka w'2004 gushika giye mu garuko k'izabukuru mu mwaka w'2012 byinshi ku buzima bwa Emile Mworoha na mugenzi wacu Claire Yakankundi
Emile Mworoha yari yavutse mu mwaka w'1940 muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza mu Burundi mu mwaka w'1965 niwe yaronka urupapuro rw'umutsindo bwo kwigisha inyuma yo gukurikirana ivyigwa mu ishure nderabigisha y'Ingozi Emile Mworoha yaciye abandanyiriza amashure mu gihugu c'Ubufaransa aho yasoma igitabo kirangiza amashure mu mwaka w'1975 kuri kaminuza ya Sorbonne iri mu gisagara ca Paris inyuma yo kurangiza ivyigwa yaciye yigisha mu kiringo c'umwaka kuva mu 1975 gushika mu 1976 mu ishure kaminuza nderabigisha NS amwe mu yandi mabanga yajejwe mu gihugu c'u Burundi harimo kurongora ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama kuva mu 1976 gushika mu 1978 aramutse ubwo bushikiranganje akaba ari naho yaciye atanguza ikibanza ndangakaranga Musée Vivant t'i Bujumbura yabaye kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'Ipona mu kiringo c'imyaka 9 kuva mu 1978 gushika mu 1987 hamwe rero no kurongora inama nshinga mateka mu kiringo c'imyaka 5 no kuvuga kuva mu 1982 gushika mu 1987 kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1990 yarigishije mu gisata ca kahise muri kaminuza y'u Burundi nayo kuva mu mwaka w'1998 gushika mu 2004 yari umushinga amateka kandi yigisha no muri kaminuza ibyo kwigisha yaciye bibandanya gushika mu mwaka w'2012 agiye mu karuhuko k'izabukuru kimwe mu bitabo Mworoha yanditse ni nk'ico yanditse mu mwaka w'1977 kivuga ku banyagihugu n'abami bo muri Afrika y'ibiyaga Burundi n'ubwami bugegereye mu kinjana ca 19
Claire Yakankundiye urakenesha mu ry'abakukuke mu ntara ya Bururi riridogera kubera imyaka imyaka 5 yeza batararunzwe kashahara ko mu zabukuru kangana n'umushahara baherukiyeko ku kwezi bemerewe n'umukuru w'igihugu rongo iryo shiramwe TN bashiraho ishize akavuga ko babayeho mu buzima bugoye kubijanye na mikoro leta yo irahumuriza ivuga ko ikibazo cabo kiriko kirigwa kuba vyaratevye bikaba vyari vyavuye ku ngorane z'ubuhinga bwa none byishikuri no nkuru na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
TN bashiraho ishize aserukira abakukuruke ba mu ntara ya Bururi yidoga kwikiringo kigiye kuba kirekire abakukuruke badahawe ako gashahara
imyaka 5 iraheze tubwirwa ko umugambi ushitse ku ntambwe ishimishije
uwaserukira iryo shira hamwe akavuga ko ubu babayeho mu buzima butoroshe
urabye ubuzima rero tubayimo bakukuruke barafite ingorane muri bibikurikira yeropa ni yemenaje ibiciro ku isoko ntidushobora kujya kugura ikintu kicanye kiri uko dufata gashahara gato ariho ibijanye no kwivuza badukira amahera y'imiti myinshi nayo dufite agakaratasi ko kwa muganga kemeze ko twivuza 20% kurima no korora bisaba abakozi kandi barazimbye no munsi muncamake ntacu tuko kwicoboza musanze ko imvugo yo jana n'ingira
kuri ivyo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervain Ndirako buca arahumuriza asigura ko guteba vyatumwe n'ingorane y'ubuhinga bwa none
abakukuruke bose batanzwe bafise ibigo bibategekaniriza kazoza leta rero yabangiye gukorana n'ivyo bigo igikorwa naco nyine cagoranye kubera yuko ama service ngai wacu atari ku buhinga bwa none ico no humuriza leta iriko iharura ne uburyo izokongeramwo kugira itangirize kubahereza
icyo kibazo kikaba caranagarutswe ko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ku igerekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu umunsi mukuru w'abakozi w'umwaka Evariste Ndayishimiye akavuga ariko ko ikibazo c'abakukuruke kizogenda cigwa ingero ku ngero
Radio Indundi Culture
Kajyo ndundi kwitira makuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 24 bamwe mu barimyi b'igitoki bitakamara amasenge bo muri commune Kanyoshi ntara ya Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'ico gitegwa gisa n'ikiho kirahona bivuye ku ndwara ya giteye abo barimyi bavuga ko ari uruhombo ku miryango yabo kuko hari ico cahora gisahiriza mu butunzi bwabo mu gihe basaba ko boronswa imivyaro mishasha irinda indwara kugira ngo ico gitegwa kigarukigwe bamwe mu batware bo kugwego go hasi bavuga ko ico kibazo kimaze gushika kanwa mu bajejwe ico gisata kandi hari ibigiye gukogwa mugenzi wacu Olivier Kwizera akaba yakubitinga muri yo commune ya Kanyosha
akamara amasenge ni gitegwa kivanwe imihwe iribwa hanini n'abana abatwayaze berekana ko ico gitegwa gisa n'icazimanganya aha bibaza ko vyoba vyavuye ku isi ndimwa yatetutse hamwe n'ingwara yateye ibitoke yibonekeza mu gice ca Bujumbura
umara amasenge ntibuguyiriye kubera irya ngwara itsi bifata
byaraba cyane basanga camira hagufi agacaba n'icyo biti kinguru na kamara masenge agacyasubira ibikige
n'uyu munsi birahari
nabiri byavuye kugucuya urabona isi igenda ihinduka
ino iwacu nta kamara masenge karahonye iyo ngwara yo mukuzimu
mu gihe bavuga ko ico gitegwa cari cejukiwe kurimwa mu myaka iheze abo barinyi basigura ko ari uruhombo kuko abana babo batakironka imiwe bafungura kandi re mu vyubaka umubiri
turafise ikibazo n'ubwoba kubera nibyo byari bidutunze twatsa tugasura bakatugurira urugwaruka rwa abana bamwe imana amasenge ntabwo bahazi
turagira ubwoba kuko abantu bazoguma bakumva ngo nakamara amasenge atamuhi wako bigeze bajya
abo barimyi babona ko ico gitegwa kitozimangana ahubwo boronse imbuto za kijambere
ngo batera kamo ko turonderera iyo mbuto y'ubumara amasenge tukaraba ko twotera turabe ko byosubira kuza
tubajije umwe mu batware bo hasi baho mu Kanyosha baremeza ko ico gitegwa kitakihari kandi haheze igihe kitari gito Jean Marie Havyarimana umwe muri abo batwara shikiriza ko areshyiramwe rigiye gufasha kugira ico gitegwa kigarukigwa uyo mutwara ariko asaba kandi abishoboye kubashigikira ku neza y'uburimi
twebwe ngahi wacu novuga yuko cayonze nta gitoki tugifise ngahaci akamara amasenge urumva byashaka ko turonka imbuto jacu kugira ngo turako twosubira kuronka ico gitoki cimara amasenge aha novuga yuko hari ishiramwe dedebu riri ngaha ku mutumba wacu wa Kabumba twaragerageje kubasigurira yuko dufise ico kibazo ariko nabo batubwiye yuko bagira biyige kugira ngo barabe idonido ryatumye ibyo bitoki bishobora kugira ngo bizimangane kuri umutumba nose ni umutumba ndetse ni komine yose biravye ibyo bitoki nabi kihari
igitoke bita kamara amasenge cahora kirimwa ku mitumbi mwimwe ya komine Kanyoshi ntara ya Bujumbura ciyongeye ku bundi bwoko bwavanywe imihwe busa n'uburi ko buhona. Amakuru atangwa na bamwe mu batware baho avuga ko iyo ngorane yadutse muri ico gice haraheze imyaka irenga 3.
Olivye kwizera igisata c'ubuvuzi bw'abakinyi mu Burundi kirakwiye gukoregwamo n'ababinonosoye. Ivyo bishikirizwa na muganga Jafet Ndayisenga nonosoye ivyo kuvura indwara muranduzi zitandukira bita muri igifaransa physiotherapeute havuga ko ubu abaganga baherekeza nk'abakinyi hanze ari abaganga bita abajenerariste mu gifaransa. Ivyo bigatuma kubwo muganga umwimbo mu banonotsi utaba mwiza agafatira nko kuzabereye mu gicu mu Faransa mwaka uheze. Muganga Ndayisenga gahamagara leta kwerekana uruhara rwayo. Tumukurikire.
Twishibikije uburorero bwo mu bindi bihugu usanga barabishyizemo uburyo bukwiye, hakaba ariho ibitaro bikomakomeye bifise n'abahinga babinonosoye mu rundi rari itandukaniro ntanze akarorero. Murabona nyo hageze inkini abakinyi gusohoka hanze haribonekeza aho usanga baherekejwe n'umuganga adafise ubumenyi muri ivyo bijanye n'inkino. Nivyo abafise ubumenyi mu by'ubuganga ariko aba afise urugero ashobora gushikako. Hariho nk'ibintu byinshi by'imvune adashobora gutahura, kugira ngo bitahure bimusaba ko yomanza kuronka ibyuma. Mu gihe umuntu asanzwe yarakurikiranye izo nyigisho bita mu gifaransa la medicine physique cyangwa kinesitherapie physiotherapie nk'iyari ku rwego rwa maîtrise cyangwa doctorat abifite impamyabushobozi yavyo abashobora kubibona adakoresheje ibindi byuma. Kandi uwo muntu abazi n'ukuntu yogije bita entrenema mu gufasha kumenyereza abakinyi akamenya n'imvune zikunda gushikira abo bakinyi. Ivyo rero muri iyo domaine cyangwa atadugiye muri icyo gisata ntashobora kubihamya nayo bari umuganga. Nicyo gituma mubona hari abaganga batandukanye umwe wese abafise urugero ashikako. Nuko hoshigwaho urwego rw'igihugu rukurikirana abakinyi rukaba rurimo abahinga babinonosoye, hakaba bize medicine physique, hakabamo aba nutritionist abize ibijyanye n'ingaburo, hakabamo nabo generaliste. Hamwe umwe wese rero iyo aramutse ibimuraba akaba ariwe aheza akamukurikirana.
Radio Indundi Culture, inkuru y'imico kama.
Mwavyumvise ubu naho n'umwanya w'inkuru y'imico kama, inkuru tubashikiza imisi yose ya gatanu. Uno munsi tubayagira ku nkomoko n'isano ibendera ry'igihugu rifitaniye n'imico y'abarundi. Umutohoje mu vyigwa vy'imbere ya Kahise Elisadiki ashikiriza ko ibendera ari nk'igiheko c'igihugu arico gituma muri Kahise ryabwirizwa kuduzwa hanavugijwe ingoma z'abaramutsa. Iyi nkuru y'imico kama tukaba twateguye na mugenzi wacu Noris Nduwimana.
Ibendera nk'ikimenyetso cerekana umutima w'ababa mu gihugu icarico cyo se banasangiye gupfa no gukira. Uwo muhinga mu by'imbere ya Kahise asigura ko ari naryo riheza rikagaragaza karanga kamwe cyo kimwe no kubaho mu buryo bumwe. Anashikaho agita igiheko c'igihugu ari naco gituma ryamye rigendana n'ingoma.
Ni giheko c'igihugu nk'uko ingoma ari giheko c'igihugu. Nicyo gituma kuva na kera narindi idrapo kuva ribaho ryagumye rigendana n'ingoma. Atari ingoma zijya zikoze mu ngunguru, ni ingoma zijya zikanigwa mu bigabiro, ni zijya zivuzwa n'abaramutsa. Rero nko kubiro vya leta agomba kuba hariho ingoma. Hanyuma iyo hageze yuko ururirimbo ruhageze igihugu ruririmbwa, iyo ngoma ikavuzwa kugira ngo abantu bose baze n'uri muhera zaranyaruka hanyuma baje kuririmba ugo ruririmbo. Byagomba ko ugo ruririmbo ruririmbwa idrapo ririko riraduka.
Ibyo bituma rero ubonye ibendera nkahi wacu ababonye umurundi kubera iki Elisadiki?
Umuntu abonye idrapo ababonye umurundi, ababonye uburundi. Ariko muri icyo kintu hanini yababonye umurundi, umurundi ni kuvuga umutima w'umurundi. Umutima w'umurundi nababwiye na ugizwe nakaranga ukagirwa n'intunganyo aricyo bita civilisation mu rurimi rw'igifaransa. Ni umutima w'umurundi kuko n'umunyamahanga abonye idrapo abona umurundi, nabona intwaro y'Uburundi kuko intwaro bayita civilisation. Kundi mwaka uzosanga cyahindutse ariko karanga kamaho ivyo zokora vyose intunga yozo zizoza zitegerezwa kwisunga ku karanga kacu, zitisunza ku karanga nibikunda.
Mu kubahiriza ico giheko c'igihugu rero mu Burundi kuva ritanguye kuduzwa camye kizira ko umurundi arengana hari riko riraduzwa kubera ya mico n'imigenzo uko mutohoje abandanya bisigura.
Ni ikintu gihambaye mu mico n'imigenzo y'abarundi imbere ya vyose hanyuma no mu ntunganyo y'igihugu rigomba kubahirizwa. Ikindi nacyo hariho umuziro wo kubaha igihugu uhagaze yuko idrapo riko riraduga bariko barimba Burundi bwacyo cyazira yuko umuntu aguma atambuka arengana cyagarara yemenye kugira ngo yerekane ko yubashe igihugu kiranzira yuko we ubandanye ugenda kuko uri kugenda mu nzira ihushanye n'inzira igihugu kwikirafata
mu gihe cano nariko harahi ibendera itakiduzwa nko hambere uwo mwigisha wa kaminuza hasanga hakwiye ko birindi mu mbavu rya mari duzwa ku munsi gucyo bikagaragaza ko igihugu kikiri mu nzira imwe
nimba koko idrapo riguma riri hejuru ho birindi idrapo ayo ma service ya leta yogira madrapo abiri idrapo rikaduga kugira bibutse ba barundi yuko igihugu kiri mu nzira imwe iryo ni naryo riri hejuru nikibuza kwirindi riduga ariko riko riraduga abarundi bari ko harengana bose bagahagarara ha mu rundi bwacu karirimbwa
Kubera umunzo w'iterambere rya none hamwe n'intwaro zagiye zirakurikirana ukura mutsibendera ry'igihugu cyagiye biribagirwa mu gihugu gushikaho na rwa ruririmbo ruhayagize igihugu kwibagirwa na bamwe bamwe intambamye ikomeye mwishitswa ry'imigambi y'iterambere mu gihugu ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'imico kamwe zokurikira
Noris Nduwimana tugukenguruke kuri iyi nkuru y'imico kamari waduteguriye ne no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 33 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereho gira amakuru aboneke Ninguruke kandi na Matthew abona Yesu yamfashije mwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kubana yamugira umugoro wa mwiza haye ka makuru naharangiye ibigano kuri radio indundi kwitire birabandanya